yimva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda Christopher Kayumba azakomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi kumwe, ibyasabwe n'ubushinjacyaha kugira ngo burangize iperereza ku byaha aregwa. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abagenzi n'abatwara ibinyabiziga barinubira za bariyeri zishyirwa ku mihanda banyuramo.
Kuva mu senda dushitse mu Buvira duca ku basirikare hagufi nka bariyeri 10 ugenda utanga 500,000
umwe mu mpunzi z'abarundi mu Burundi leta yashyizeho amahoro agomba kwishyurwa na mu modoka n'amapikipiki.
Ni ibintu bishavuje cyane, ni ibintu biteye akababaro kubona leta idufatira ingingo nk'iyo. Nta buryo twari dusanzwe dufise, hari ubukene mu gihugu, ehe n'icyo gitoro nta n'icyo turonka.
Umwe mu bafite imodoka mu Burundi, hayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriye kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wongeye kwirirwa.
Ndagize mwiriwe Veniste, namwe muteze amatwi. Tuyahere kuyavugwa kuri hamwe no muri Afrika. Umuyobozi mukuru w'igisata cya ONU kijejwe amagara y'abantu Tedros Adhanom Ghebreyesus yasabye imbabazi ejo ku munsi wa kabiri kuco yise umunsi w'umwijima ku kigo arongoye. Inyuma y'isohorwa rya raporo yagiriza abakozi ba OMS barungitswe kugwanya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gufata ku nguvu abagore hamwe n'ibindi byaha bishingiye ku gitsina. Iyo raporo ivuga ko abagore 51 babwiye abakoze amatohoza ko bahabwa ubuzi muri OMS muri Kongo ari uko babanje gusambanywa canke gufatwa ku nguvu. Abasanzwe bari mu buzi nabo bavyanse bagakangishwa kurangirizwa ubuzi. Umutegetsi wa OMS avuga ko ababikoze bakwiye gushengezwa imbere y'amategeko. Tedros avuga ko abakozi babiri bo ku rwego rwo hejuru bamaze guhagarikwa mu kazi. Iyo raporo yakoreye ku byaha byagirijwe abakozi b'abakongomani hamwe n'abanyamahanga bagiye kurwanya Ebola yateye muri icyo gihugu hagati y'imyaka ya 2018 hamwe na 2020. Amakuru muri Afrika, abanyasudani 5 bo mu mugwi w'igihugu gwanya iterabwoba barishwe ejo ku munsi wa kabiri i Khartoum ku murwa mukuru wa Sudani. Bariko barahangana n'akagwi gakora iterabwoba k'ishami ry'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Igisata c'iperereza muri Sudani cyavuze ko abanyamahanga 4 bashoboye kubasiga ariko ko 11 bamuka mu bihugu bitandukanye bafashwe. Kugutana mu mitwe kubaye inyuma yaho mu ndwi iheze leta ya Sudani ivugiye ko yaburijemwo kudeta y'abasirikare hamwe n'abasivile bashyigikiye wahoze atwara Sudani Omar al-Bashir. Muri Kenya, umugigwa wo guca ibice bimwe by'igihimba cirondoka ku bigeme warongerekanye. Ni nyuma yaho amashure yugariwe kubera ikiza cya COVID-19. Ibi byashikirijwe n'abacitse ku icumu bagira bakoregwe uwo mugigwa. Leta ya Kenya yihaye intumbero yo kuzoba yararanduranye n'imizi uwo mugigwa mu mpera z'umwaka wa 2022 imbere y'intumbero amakungu yihaye yo kuzorangiza burundu uwo mugigwa mu 2030.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu yandi makungu, mu gisata cy'amagara y'abantu amahingurira abiri y'imiti yishyize hamwe mu gukora urucanco rwa COVID-19, Pfizer na BioNTech yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko agiye gusaba leta ya Amerika uburenganzira bw'uko urucanco rwabo ruterwa abana b'imyaka iri hagati y'itanu na 11. Ayo mahinguriro y'imiti yatangaje uwo mugambi wayo inyuma yo kurungika ibiri mu igerageza ry'ibanze ryarwo kukigo cha Amerika kijejwe kwemeza ibifungurwa n'imiti FDA imunzwe iheze ihinguriro Pfizer na BioNTech avuga ko mu igerageza ryakozwe ku bantu 2268 yerekanye ko ubwo rucanco atanga rukambi rutera kandi rukwiriye kuri urwo rugero rw'imyaka kwandura COVID-19 mu bana bato kwarashitse ku rugero rwo hejuru mu ntango zo ku kwezi nk'uko byashyikirijwe n'urunani rw'abavura abana muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Mu Burusiya, Alexei Navalny atavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ari mu ibohero, ariko aratohozwa ko kubinjira ibyaha bishobora kuzotuma yongerezwa iyindi myaka 10 mu ibohero. Iryo tohoza ryatangujwe ku munsi wa kabiri n'umugwi wa Leta y'Uburusiya ujejwe amatohoza wagiriza Navalny kuba yarashinze akagwi k'intagondwa gatumbereye guhindura imishinge y'ingene ibwirizwa shingiro ry'Uburusiya ryubatse nk'uko byashyikirijwe n'uwo mugwi. Abakora amatohoza bagiriza kandi Navalny hamwe nabo bafatanije kuba barashyizeho konti zo mu buhinga bwa none zo guhanahana ko amakuru mu kwamamaza fondasiyo yiwe yo kurwanya ibiturire. Ibi ngo bigamije gushyigikira ubugizi bwa nabi nk'uko abakora amatohoza babivuga.
Urakoze Aloyizi Bihigira Imana mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni VOA Radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwaraye busabiye umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda, Christopher Kayumba, kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mu gihe bukimukoraho iperereza. Uregwa n'umwunganira mu mategeko bo basaba kumurekura agakurikiranwa ari hanze. Araregwa ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Uregwa avuga ko ari ibyaha bishingiye ku nyungu za politiki. Kigali Eric Bagirubusa.
Mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri mu mujyi wa Kigali, bwana Christopher Kayumba watangiranye ijambo yabanje kuzamura inzitizi nke asaba umucamanza kubanza kuzisuzuma mbere yo gutangiza iburanisha nyirizina. Yabwiye urukiko ko nk'uko yari yarumenyesheje ko akeneye kwitabwaho mu buryo budasanzwe na muganga, kuva urukiko rwafata icyemezo nta muganga arahura nawe. Kayumba yavuze kandi ko kuva urukiko rwamwemerera umwanya uhagije wo gusoma dosiye, abashinzwe kumurinda muri sitasiyo ya polisi ya Kicukiro bahise bayimwambura. Yabwiye urukiko ko atigeze ahabwa uburenganzira bwo kuganira n'umwunganizi mu mategeko. Kayumba akunze kumvikana mu majwi yo hasi agoranye kubera ibibazo by'ikoranabuhanga rya Skype. Yabwiye urukiko ko yarebye imigendekere y'urubanza asanga hatubahirizwa ihame ry'uburenganire ku baburanyi bombi. Yasobanuye ko muri kasha temereye kitwa urupapuro ndetse n'ikaramu mu gutegura urubanza rwe, mu gihe ubushinjacyaha bubona ibyangombwa byose. Akavuga ko itegeko nshinga rya Repubulika risumba yandi mu Rwanda, ritomora ko abanyarwanda bose bareke imbere y'amategeko. Ibyo rero nabyo byashimangiwe n'umwunganizi mu mategeko Maitre Jean Bosco Ntirenganya Sefu, uvuga ko yagiye yimwa uburenganzira bwo kubonana n'uwo yunganira. Ubushinjacyaha buvuga ko Kayumba atakwitwaza impamvu z'uburwayi kuko yasezerewe na muganga bigaragara ko yakize. Buvuga ko aho afungiye batamwambuye uburenganzira bwo kunganirwa, ko ahubwo umunyamategeko umwunganira yagiye amusura mu masaha atari ay'akazi. Urukiko rw'abajije bwana Kayumba impapuro za muganga zimwemerera ikiruhuko cy'uburwayi, yazibuze ariko ashingira ku zindi avuga ko afite zimwemerera kwitabwaho by'umwihariko na muganga. Kuwaba yaramwambuye dosiye yagomba kumufasha gutegura urubanza, Kayumba avuga ko atamuzi mu mazina. Naho kuwamubujije guhura n'umwunganizi w'afungiwe, Kayumba avuga ko byakozwe n'ukuriye polisi mu karere ka Kicukiro. Nyuma yo kumva izo nzitizi zose, urukiko rwazisuzumye rwanzura ko nta shingiro zifite ruhita rukomeza iburanisha. Ubushinjacyaha bwahawe umwanya wo gusobanura ibyaha bukurikiranyeho umunyapolitiki Kayumba, bwavuze ko mu mwaka w'2012 yakoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato wari umukozi wo mu rugo. Ibi bivuga ko byemezwa n'uwo mukozi n'uwari umuzamu wa Kayumba, bukavuga ko bukurikije amakuru batanga hari n'abandi bakozi yaba yarabikoreraga. Bumurega ko mu mwaka w'2017 yashatse gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umwe mu banyeshuri yigishaga mu ishuri ry'itangazamakuru, amwizeza kuzamuhesha akazi mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Busobanura ko uyu yamureze no muri kaminuza ku wari ukuriye ishuri ry'itangazamakuru n'itumanaho, bukamusabira ko yaba afunzwe by'agateganyo mu gihe bukimukoraho iperereza. Ahawe ijambo, Kayumba yabwiye umucamanza ko nta mpamvu zikomeye abona zatuma afungwa. Mu magambo ye avuga ko ubutabera bwagombye gushingira ku kuri kw'ibyabaye kandi mu bwigenge bwabwo. Urukiko rwamwibukije ko ikiriho ari ukwiyegura ku byaha aregwa aho gutinda ko icyo rwise kwigisha amahame n'imikorere by'ubutabera. Yavuze ko ibyaha aregwa ari ibihimbano by'ibinyoma. Yavuze ko bagishinga ishyaka rya politiki riharanira demokarasi mu Rwanda, Rwanda's Platform for Democracy, aribwo hatangiye kuzamuka ibirego bimushinja guhohotera abagore. Yumvikanye avuga ko hari abantu yahuye nabo bamusaba kwitandukanya n'iryo shyaka, bitabyo bakazamurega ibyaha bimuheza muri gereza. Urukiko rwamusabye ibimenyetso kubyavuga. Kayumba yasubije ko akimara gushinga ishyaka mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, inkuru zimurega zatangiye kugaragara mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta no ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter. Akavuga ko ababikoze bari bagamije ko abanyarwanda bose bamusamira hejuru bakamwamagana. Yabwiye umucamanza kumwe mu bamushinja kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, yabajijwe niba Kayumba yabasiramuye cyangwa adasiramuye hagamijwe kumenya ukuri kw'ibyamurega. Avuga ko umutangabuhamya yasubije ko atabyibuka kuko hashize imyaka myinshi, iki akacyumvikanisha nk'ihurizo rikomeye ku byaregwa. Ubushinjacyaha bugasanga uburyo bwiza bwo kumubonera hafi kandi ntabangamira iperereza bukimukoraho, ariko Kayumba yabafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Buravuga ko ibyaha umurega bikomeye. Kayumba n'umunyamategeko umwunganira bagasaba ko arekurwa by'agateganyo agakurikiranwa yidegembya kuko nta mpamvu zikomeye basanga zatuma akurikiranwa afunzwe. Baravuga ko adashobora gutoroka ubutabera yajya bwitaba nk'uko yabwitabaga. Ni ku nshuro ya kabiri umunyapolitiki Kayumba afungwa, kuko kuva mu mwaka w'2019 kugera mu 2020 yafunzwe aregwa guteza umutekano muke ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali. Nyuma yo kujurira igihano yahawe kuko avuga ko ntacyo urukiko rwagishingiyeho, urukiko rwajuririwe rwategetse ko icyemezo kigomba guhama uko kiri, ni nako kwandikira urukiko rukuru asaba gusubirishamo urubanza ku mpamvu y'isi z'akarengane. Yafunzwe atarabona igisubizo kuri iyi ngingo. Kuva yashinga ishyaka Kayumba yumvikanye kenshi atarya umunwa mu kunenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Icyemezo gifunga by'agateganyo cyangwa kirekura umunyapolitiki Christopher Kayumba kizafatwa ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abagenzi n'abatwara ibinyabiziga barinubira za bariyeri zirenga 100 zikirwa mu mihanda banyuramo kugira ngo hishyuzwe amafaranga muri teritwari za Uvira na Fiji ziri mu ntara ya Kivu ya Majyepfo mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ni inkuru ya Vedaste Ngabo.
Haba ubuyobozi bwa sosiyete sivile muri teritwari ya Fizi cyangwa abagenzi n'abamotari ndetse n'abashoferi bakoresha ibarabara rya Uvira Fizi, bose bitotombera ubwinshi bwa za bariyeri z'abasirikare, iz'abapolisi bakorera mu muhanda, ndetse n'izindi z'inzego zitandukanye zigenda zibasaba kwishyura amafaranga uko bageze hari bariyeri. Izi bariyeri z'abasirikare zivugwa muri iyi teritwari ya Fizi zigaragarira buri wese unyura muri iri barabara, kuko hari aho ugera ugasanga abasirikare bashyize umugozi mu ibarabara, abandi nabo bafite ifirimbi, mu gihe abandi nabo bahagaze mu ibarabara basaba bagenzi gutanga amafaranga 500 y'amakongomani. Bahati Adije akunze kunyura muri iri barabara rya Uvira Rusenda.
Kuva mu Rusenda dushitse mu Buvira duca kubasirikare hagufi nka bariyeri 10, ugenda utanga 500 bariyeri y'umwisho ni bariyeri iri hajya kwa Mayaka, niyo bakusopi duvise bakaraba ko ufise indangamuntu kugira uko rugenda ushike Buvira. Ukuvuga witwaza nk'ibihumbi 30, 20 uri ha ku moto
ni bihumbi bitanu genda uri hasi ya 655 n'ukurindushije.
Emmanuel Kazungu iwe ni umumotari utwara abagenzi uvira fizi wavuga yuko nta mafaranga basabwa kuri za bariyeri z'abasirikare, ariko ubwinshi bw'andi mabariyeri ashigwaho n'abantu ku giti cyabo cyangwa inzego zindi za leta abatwara amafaranga atari munsi y'10,000 ku munsi.
Kuva uvira gushika kuri Kibobo 500 francs ibigiye makobora umuntu ari ibihumbi 4 imoto bakuzwa gusaba demi-sensa cyambe mil-sensa kubaruraje demi-franc hariho kandi gakamba bagango na ka secteur hagati muri Pemba mil-franc ugeze Kabumbe 500 francs ugeze Ibaraka naho nyene demi-franc kuri meri y'Ibaraka 500 francs.
Usibye aba bagenzi babo bari kuri za moto basabwa kwishura amafaranga kuri za bariyeri z'abasirikare ziri mu ibarabara rya 5 riri muri teritwari ya Fizi. Abagenzi nabo bava mu bijombo bajya uvira n'amaguru nabo bari intubira ubwinshi bw'amafaranga basabwa kuri za bariyeri.
Ke hari bariyeri tuva mu bijombo ya mbere niyo mu mitamba twishura ibihumbi 2 y'abasirikare ba FARDC, ya kabiri niyo mu Buhonde nayo ni ya FARDC ni ibihumbi 2 kwa biziba nayo ni ya Baroko Defense na gaciro kabuno guhera ku ibihumbi 2 kugeza no kuri 5 bakamanuka hepfo hari yindi yaba polisi nayo twishura ibihumbi 2 umanutse kukirungwa neza hariho y'abasirikare ba FARDC naho ni ibihumbi 2 hepfo akabiyo iyo muhanda bari abakora umuhanda nabo ni 1,500 kugeza kuri 2.
Ndayishimiye Pascal akora umurimo w'ubucuruzi mu Rusenda wasanga nubwo basabwa ifaranga nyinshi kuri za bariyeri ashimira ubujye abasirikare babacungira umutekano.
Mabariyeri nubwo yishyuza amafaranga ari kinatumari mwi itinerere yo kuva ngaha mu Rusenda kugera uvira kuko mu bisanzwe hahora haba amakameshi y'ubusuma abantu bava mu ishyamba baza bakibigenza. Mugihe rero hari abasirikare baragira ubwoba ntibapfa kwinjira mu ibarabara uko bishakiye kuko baravuga ati a quelques metres hari haba soda bashobora kuza kudutesha ibyo dukoze.
Umuyobozi wa Societe Civile muri teritwari ya Fizi Ngomali Masi yabwiye Ijwi rya Amerika yuko muri iyi teritwari hari za bariyeri zirenga 100 kandi ko bamaze kwandikira inzego zitandukanye za gisirikare, Minisiteri y'Umutekano ndetse na guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo inshuro 7 basaba yuko bavanaho amabariyeri yishyuza abaturage amafaranga. Kuri iki kibazo cy'aya mabariyeri y'abasirikare abaturage binubira twakibajije umuvugizi w'igisirikare muri secteur opérationnel Sokola D Major Dieudonné Kasereka atubwira yuko aza kutubariza iki kibazo abayobozi bamukuriye. Numenya yuko atari rimwe cyangwa se kabiri ubuyobozi bwa gisirikare muri utu turere twa Fizi na Uvira bugenda bubuza abasirikare kwishyuza abaturage amafaranga kuri za bariyeri, ariko nyuma y'igihe gito bakongera bakayishuza. Veda Singabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu Ntara Kivu y'Epfo.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Mu Burundi mu ntangiriro z'uku kwezi leta yashyizeho amahoro agomba kwishyurwa n'amamodoka n'amapikipiki ayo matagisi yavuye ku 10,000,000 agera kuri miliyoni y'amafaranga y'amarundi. Leta ivuga ko ayo mafaranga azakoreshwa mu gusana imihanda abakoresha iyo mihanda basanga leta bashyiraho amananiza. Pierre Claver niyo nkuru.
Itagisi rishasha ku miduga n'amapikipiki bigendera mu mabarabara mu Burundi ritegekanijwe n'itegeko nshikiranganje ryo ku itariki 2 z'uku kwezi kw'icenda uno mwaka. Ubushikiranganje bw'ikigega cya leta busigura ko bushaka kurondera uburyo bwo gusanasana amabarabara ari mu gihugu. Standing Ndakumana umuvugizi wa Uber ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi aratudondagurira amafaranga azotozwa n'ingenangana.
Ngendeshwa ifise amapine 2 ni moteri iriha 10,000,000 by'amafaranga y'amarundi ku mwaka. Ingendeshwa ifise amapine 3 iriha amafaranga 20,000,000. Ku miduga nayo y'abantu iyi miduga isanzwe tuvuga affaire promenade baca bariha ufatiye ku bukomezi bw'imoteri. Nk'imodoka ifise ivyo bita CC 2,000 izoriha amafaranga 50,000. Imodokari ifise CC kuva ku 2,000 gushika ku 3,500 izoriha amafaranga 100,000. Imodokari ifise ama CC 3,500 gushika ku 4,500 izoriha amafaranga 10,500. Imodokari zifise ama CC arenga 4,500 izoriha amafaranga amafaranga umuriyoni. Imiduga itwara abantu n'ibintu iritege ko rivuga yuko izoriha amafaranga ibihumbi jana.
Kubafise canke batwara imodokari n'amapikipiki imyidogo ni yose biganiye ijwi rya Amerika kwayo mafaranga ari umurengera
sinayakiriye neza cyane kuko igiciro ni kirekire basize ku mahera bari kuraba bakayagabanya kuko ari amahera agiye muri leta ibyo ntangorane mugabo uburyo dufateho igiciro bavuze cya moto jimir amahera ni menshi bakagabanya bagashyira nko kuri a 5000 umwe kuko ubukene ubunini bwishi unakubwira turaho n'ama era y'amadresema usanga bigorana
n'ugendesha imodoka nuvuga yuko ari amafaranga yongeye ko kuyandi twari dusanzwe turi ha kuri dusanzwe turi ha turondera amadokima amataxi n'ibindi ni nkuru uhombo kuri twebwe ni nk'amaheraje kutunanira gose kuri ha
ku bwabo igikogwa cyo gusanura amabarabara yasambutse se cabo ahubwo ni ca leta bavuga ko nibiciro by'ibindi bintu byankenegwa nk'ibiribwa nibikoresho by'imodokari bizoca biduga
mu gihe ibiciro by'ibicuruzwa byinshi byaduze na cyane cyane ibivanze igihugu amavuta ibindi byuma by'imodoka amapiece de rechange kinagi gitoro kugira tukironke biragoye ibindi byo mu buzima busanzwe bifungurwa n'ibindi byaraduze urumva kuri guca batwongera ko iyindi irindi ko ryandi mafaranga nk'umunyagihugu w'umurundi akoresha imodoka mbona ari ukutunanida
ni ibintu bishavuje cyane ni ibintu biteye akababaro kubona leta idufatira ingingo nk'iyo nta buryo twari dusanzwe dufise hari ubukene mu gihugu ehe n'ico gitoro nta n'ico turonka ehe ako gasukari ntikaboneka aho simvuze ibinyobwa vya Brarudi ahubwo je ndatangara cyane iyo leta nkozi iyo leta mvyeyi nta buvyeyi idufukamye mu nda
ikigo Ber coco kiragabisha kutazoriha iryo tagesi riri hagati y'ibihumbi 10 n'umuriyoni w'amarundi azobihanirwa standing enda kumana umuvugizi wa Ber
imiduga ya leta yabaserukira ibihugu ngaha mu gihugu cyo kimwe n'amashirahamwe mpuzamakungu ari ngaha mu gihugu atazoriha benijyo tagisi ahubwo ico ikigo Ber cihutira no gushira mu ngiro iri tegeko inyuma y'itariki 31 z'ukwezi kw'icumi ayo mahera asanzwe yanditse ngaha anye azocaja ko amande ya 50% y'amahera ayanyene twavuze
ubushikiranganji bw'ikigega ca leta bwateye umukono kuri iryo tegeko bumenyesha ko iryo kori ari ntabanduka kuko ryategekanijwe mu mafaranga leta iriko irakoresha uno mwaka watanguye mu kwezi kw'indwi guheze Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi bijwi rya Amerika ntumbere ukuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inumero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
muri Tanzania impunzi z'abarundi zigera kuri 70 ziheruka kurekurwa nyuma yaho zirangirije ibihano zari zarafatiwe n'abashinzwe umutekano zari zifungiye muri kasho ya polisi ya Kibondo inkuru irambuye James Jovin
izo munzi zari zimaze ikirengo cy'amezi 6 mu gasho zifunzwe kubera amakosa atandukanye harimo kwagirizwa guhungabanya umutekano mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutendeli kuri biro y'igipolisi twasanze bamwe mu mpunzi barangije igifungo ariko baritegura gusubira mu nkambi basiguriye ijwi rya Amerika zimwe mu mpamvu zituma bafungwa
kagira nk'ubwo gasanga ngo baraje ngo ntibisuma ntitumenye iyo bivuye kandi ubwo nta n'ikigwanisho na kimwe twebwe twahunganye mugabo tukagira nkuko tugasanga harimo baratwagiriza ibintu by'ubwanisho kandi hano igipolisi kirahari gisungusungu kirahari mugabe nk'ivyo byose bakagira iki bakaduha bakaduta kwa makese kandi turevye ivyo byose bivana na gaho hotel turimo turagira iki turimo turabona
nami narayitorotse mu kuvuga twebwe ukuntu dukora mu nkambi kubera usanga kunje badupokereza nta mahera turonka yo kwisaidira nk'ubuje mfise umugore afise imbanyi na nabuza amahera kumugurira igitenge kubera nabonye umugenzi ambwira ngo harumuga afise ikazi hegereye inkambi nyene nari ngiye nyene guca amahera nakora bibiri ku munsi ndabona ati kweri ubuzima umugenzi nabo tirekanze gukora yo ku munsi nta
nubundi baguma badufasha bo tufasha nyene bakaza baraduha ibintu bikwiye ibyo bakaduha hama bakaduha nizo nkwe bakadufasha hanyuma tugateka
icyo twosaba UN n'abajeje umutekano ko basaba yuko abo bantu baze baratwara ubukesikesi ku ntuzenya ku gipolisi aho bo nyene baze bishikire ku uwo muntu bahashike barabe ingo amatatu bafitaniye n'abo bantu siyo ngo baze baratwara amakesi
umuyobozi w'igipolisi muri komine Kibondo bwana Simon Mukaringa mu kiganiro yahaye abanyamakuru yaseguye ko muri bo abagabo ari 75 n'umukenyezi umwe yemeza ko mu gashyi hasigayemo abarenga gato 50 atararangiza ibihano bafatiwe izo mpunzi zatawe muri yombi mu ntango z'umwaka turimwo w'2021 aho benshi muri bo basanganywe amakosa y'ubusuma guhohotera abakenyezi guhungabanya umutekano no gutoroka mu nkambi
waliyo ku magereza na jumla ya wafungwa
abari mu gasho ibitigiri ni 77 amwe mu makosa bagirizwa no kwinjira mu gihugu cya Tanzania badakurikije amategeko ubusuma busanzwe n'ubwo gukoresha imbunda ibindi no gusohoka inkambi badakurikije amategeko
mengine ambayo ni kawaida katika jamii unajua tuna kambi ziko hapa kwa hiyo hizi idadi ni pamoja na wakimbizi walioko makambini
bwana Makaringa amagarira impunzi kubahiriza amategeko kugira babe mu buzima bwo mu buhungiro atankomanzi
unajua yale makambi ya wakimbizi ni kama kijiji
urazi zijya nkambi zimeze nk'imitumba isanzwe none wibaza ko mu mitumba wobuza umuntu gusohoka biragoye cyane abasohoka ni benshi cyane natwe nta buryo bundi dufise kiretse kubafatira ku mabariyeri gukora isakwa mu bijiji bituranyi abo dufashe duca tubafunga kugira abandi bamenyereho ariko dusaba abarongozi b'inkambi kumenyesha abarundi yuko gusohoka inkambi ariko se murazi neza yuko hari amategeko y'impunzi zisabwa gukurikira neza buri gihugu gifise amategeko yacyo n'abene gihugu ntibaba mu gihugu cyabo badakurikije amategeko
kama wa Tanzania kuna mipaka kwenye swala zima la ukimbizi
abafatirwa ibihano kenshi bacibwa kiringo cy'amezi 6 mu gasho iyo bamaze igifungo basubizwa mu nkambi kubandanya n'ubuzima bwo mu buhungiro abakeneye gutaha mu Burundi nabo baratahanwa iyo binyuze mu nzira zitaganwa n'amategeko uko mwaka utashye arafungwa barenga gato 20 ibitigiri dukura mu biro by'igipolisi komine Kibondo bagirizwa amakosa atandukanye mu ntumbero yo gukomeza umutekano mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi naho benshi muri bo bidoga yuko bafungirwa ubusa babatinyisha kugira bahunguke ku bwinshi kuva komine Kibondo mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika
ni kuri yo nkuru ya James Jovin muri Tanzania turangirijeho aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wafashije kuyabagezaho mbashimire mwese kuba mutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi mukomeze mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana